ఇది నిజ్విద్ అమెరికా. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu tariki 8 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2015. Kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyonga.
Wamwanze habe namba nabanza aze atwumvirize ibwira ibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera.
Uwo ni icyegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frederic bamvuga inyumvira avuga ku by'uko abatavuga rumwe na leta mu Burundi ata kinini biteze ku mabanga y'umuhuza mu bibazo by'u Burundi ya Perezida Yoweri Museveni aherutse kugenwa n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu buseruko. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Nyamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Waramutse Fidele. Amakuru tuyahere muri Irani. Umwe mu bari mu ntumwa muri vya biganiro biriko bibera I Vienne ku kibazo cy'ibigwanisha uruhonyanganda yavuze ko ibiganiro na Irani vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye bwa nyuma. Iyo ntumwa yabwiye amenyesha makuru kuri wa kabiri ko bigoye kubona igituma n'ingene twoha umwanya urengeye ibyo biganiro. Kubwiwe ngo bafata kimwe muri bibiri. Ibiganiro biragira ico bishitse ko mu masaha 48 twihaye canke nta kivamwo. Inyuma yaho itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu bari bihaye ko boba barangije ibyo biganiro ishikiye ataco barashika ko Irani n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi byiyongeye umwanya gushika ku munsi wa gatanu uza. Ariko naho biruko intumwa za Irani muri ibyo biganiro zivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa n'uko atacubishika ko mu gihe Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya bogira ico bashitse ko hamwe na Irani umugambi wa Irani wo gukora ibigwanisha uruhonyanganda woburizwamwo ngo ibihano byasinzikaje ubutunzi bwa Irani byotezugwa ndetse bikanakugwa ko. Ariko Irani iracahangayikishijwe n'ukuntu isabwa kureka abahinga b'ibyo bihugu kuja gutohoza ibibanza bya gisirikare byikekwa guhingurirwamwo ibyo bigwanisho. Irani kandi isaba ko ONI yokuraho ibihano yafatiye ico gihugu byo kugura ibigwanisho. Mu biro vya Perezida Obama bashikirije kuri wa kabiri ko hakiri ivyo batarumvikana ko. John Kerry, sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko muri indwi ko impande zose bitaragaragara ko hari ico zihurije ko. Ati reka turindire turabe. Mu gihe hogira igishitswe ko Kongrese ya Amerika izohabwa iminsi 30 yo guca iryo nino ayo masezerano mu nyuma ice itora itegeko ryo gukuraho ibihano iyo Kongrese nyene yafatiye Irani. Mu gihugu c'Ubugiriki, Ubugiriki busa n'uko bufise amahigo ya nyuma yo kugira ico buhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu 28 vya Buraya bikoresha ifaranga euro iba kuri uyu wa munguza. Ministre wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yabwiye abamenyesha makuru kuri wa kabiri ko iyo nama izobihambaye ku Bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu. Iyo nama yo kuimana ikazobera muri ico gihugu nyene c'Ubugiriki. Mu nama yabereye mu Birigi kuri wa kabiri ibihugu byose vyayitavye vyarashavujwe n'ivyo ministre wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras yashikirije, aho yavuze ko ico gihugu cakoze akigoro mu vyo casabwe gukora ariko ivyo bihugu bibabazwa n'uko atagwandiko rubimenyesha yerekanye. Perezida Dalia Grybauskaitė wa Lithuania we avuga ati uno munsi baradusezeranira ibintu ejo bakongera bagasezerana ibintu kubgiwe ngo ubugiriki bwama bushira byose ejo haza. Perezida Obama yavuganye na minisitiri wa mbere w'ubugiriki kuri wa kabiri kuri telefone avuga ko yizera ko ari inyungu ku bubirigi nabo nabo buheraniye kugira ico bashitse ko bumvikanye. Mu gihe iyo nama yimirije ataciyo shiga ko igihugu c'ubugiriki kizoca gikugwa mu bihugu bikoresha ifaranga rya euro gice gisubira kwifaranga ryacu cahorana. Iryo naryo ibihugu bimwe birashobora kuryanka ko rikoreshwa iwabo. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati na leta z'ubumwe za Amerika na Vietnam, Perezida Obama yakiriye mu biro vyiwe kuri uyu wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomunisitiri wo muri Vietnam, wo mutegetsi azwi ku izina rya Nguyen Phu Trong. Agize ugo rugendo inyuma yaho ahimbaje imyaka 40 haheze intambara yo muri Vietnam. Mwomenya ko haheze imyaka 20 ivyo bihugu vyunze ubucuti kandi bikaba byagumanye imigenderanire myiza. Perezida Obama aranezerezwa no kuganira ku nzira zotuma imigenderanire ikomera kandi akabandanya avuga ko ari akaryo ku kuganira ku bindi bibazo harimwo iby'agateka kazi na muntu no kugira imigenderanire mu bya gisirikare. Ariko naho bimeze uko abaharanira agateka kazi na muntu bariyamiriza ugo rugendo rw'uwo mutegetsi.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC n'umwanya w'amakuru yo mu karere. Mu Burundi umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni waratangaje ejo ku munsi wa kabiri ivyavuye mu matora y'abashingamateka n'abajenama bo mu makomine. Umugambwe SNDD FDD uri ku butegetsi uza kwisonga ugakurikirwa n'urunani amizero y'abarundi hanyuma iprona. Aho ni mu gihe urunani amizero y'abarundi rwari rwatangaje ko rutaje mu matora kandi ko nibizova mu matora bitaruraba. Ninkuru yakurikiranywe na Tabita Mukamusoni.
Ku rwego rw'igihugu umugambwe SNDD-FDD waronse amajwi angana na 63.28% ukurikirwa n'urunani amizero y'abarundi rufite amajwi angana na 11.16% hanyuma umugambwe iprona ufite amajwi 2.49%. Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi kugira umugambwe uronke umushingamateka utegerezwa kuba waronse amajwi angana canke ari hejuru y'2% ku rwego rw'igihugu. Mu bahiganywe 12 habonetse ko abo batatu ari bo bashikana amajwi 2%. Umugambwe SNDD-FDD ufise intebe 77 urunani abigenga mizero y'abarundi intebe 21 mu nama nshingamateka ipona nayo intebe 2. Kubera ingingo y'164 ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ivuga ko hategerezwa gutorwa abashingamateka 100 muri bo abahutu 60%, abatutsi 40%, n'abakenyezi 30%, hagaca hongegwa ko abatwa batatu bakoresheje bimwe byo gukwegera ko bita cooptation mu gifaransa byabonetse ko mu bashinga amateka 100 harimwo abahutu 70% n'abatutsi 30%, abagore 25%. Aho ni mu gihe abagore bategerezwa kuba 30%. Umugwiseni waciye utangaza ko baca bakwegera ko kugira haboneke ibitigiri bikwiye inama nshinga amateka izocigirwa n'abashinga amateka 121 bivuga ko hazokongerwa ko abagore 18 muri bo abatutsi kazi 15 n'abahutu kazi 3 bace bongera ko n'abatwa 3. Mu gihe hari migambwe yari yemeye kuja mu matora nka FNL yo kwa Jacques Bigirimana n'urunani Copa byabonetse ko abo baronza amajwi ari hasi ya 20%. FNL ifise ijwi rimwe n'ibice 24%, Copa nayo ubusa n'ibice 31%. Aho ni mu gihe hari abandi bari bavuze ko bataja mu matora kandi n'ibizova mu matora ngo batazovyemera ariko batowe. Abo ni nkuru na mizero y'abarundi dufise 11.6%. Frode Bunyakuri ifise inota rimwe n'ibice 93%, ADC Kibiri ikagira inota rimwe n'ibice 49%. Mu gihe abo bari banse kuja mu matora bo kwanka ibibanza baronse intebe zabo ngo zizoca zihabwa abemeye kuja mu higanwa nk'uko Petero Clavenda yicariye arongoye umugwiseni ku rwego rw'igihugu abitumenyesha.
Inama yo mu Kayanza cyane cyane nibwirizwa rigenga amatora rishasha ryashizwe ko igikumu mu kwezi kwa gatandatu no kuvuga ruheshi umwaka uheze ico kibazo cararonse inyishu uronse bibanza ntuvyicaremwo wabo mugambwe wabo runani wabo wigenga ivyo bibanza bica bihabwa abasigaye mwihiganwa kandi babibaha bakurikije ibibanza ba ribaronse mu gifaransa bavuga ngo au prorata des sièges obtenus ije kibazo rero n'iki n'ikikiriho
ndayicariye avuga ko abo bashikirije ko bavuye mu matora babicijije mu nzira iciye kubiri n'amategeko
iyo uvuye mu ihiganwa ubimenyesha mu nyandiko zikurikije amategeko no kuvuga kujyuzanya amadosiye uzana amadosiye tukavuga tutayakiriye tugahana gapapuro kerekana ko washikanya amadosiye ukuye amadosiye mu ganwa wandiki kete ugasohora madosiye y'abahiganwa ukabitwandikira tukagusubiza amadosiye
ivyo urongo bimugwise ni nabivuga gutyo abanyepolitike bavuze ko batemera ayo matora nibahengeshanya kuvuga yuko batazokwemera ivyavuye mu matora mugabo gushika kuri no munota nituramenya aho bahagaze inyuma yaho bitangarijwe ko urunani amizero y'abarundi rufise intebe zigera kuri 21 mu nama nshingamateka zishobora no kongerezwa mu gihe bo kongera ko nkuko vyabonetse ko hariho ukutangana hagati y'abahutu n'abatutsi nkuko bitegekanijwe nibwirizwa shingiro ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
mu gihe abakuru b'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko baherutse kugena president w'igihugu cha Uganda Yoweri Museveni kuba umuhuza mu bibazo vya politike biri mu Burundi abatavuga rumwe na leta bavuga ko atakintu kinini bamwiteze ko mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye yavuganye n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Frederic bamvuga inyumvira
kibazo kihari nuko umukuru w'igihugu cha Uganda amaze kugira myaka myinshi atwara Uganda utumwe turavuga rero kibazo cingene Burundi bumaze butwarwa n'umuntu umwe yabo turavuga tuti mbe none ikibazo yoshora kugica hirya no hino akagitorera umuti turimo turavuga umuntu amaze imyaka 10 atwara Burundi twamwanse habe namba nabanzaze atwumvirize tumubwire ibazo dufise hanyuma twumve ingene yadutorera umuze
ntimwoba muvize amakenga cyane cyane ajanye nuko aba president baka karere turimwo ataco bavuze muri ya nama barimo kuwa mbere yerekeye cya mbere cyo cyo naya matora yabaye yabaje na mama commune n'abashinga amateka hanyuma tanico bavuze kuri manda ya gatatu ya president Nkurunziza
twaratangaye ingene twebwe twasivye amatora kubera impamvu twashikirije twari twavuze tuti turavye ikiringo ibihe turimwo umutekano muke abantu bacu bahunze kandi aribo budutoye kuko barya bahunze nabo budutoye hanyuma tukaraba ibigwanisho binyagara mu gihugu kandi bimenyetso by'uko ibigwanisho bihari biraboneka ko byirirwa biri inkumbi hanyuma tukavuga tuti abantu bakeneye kwitoza bari hanze ni benshi societe civile yahunze Burundi n'abantu ni benshi hanyuma tukavuga tuti mbega iradiyo yoye imwari ikora mu gihugu yabwirizwa kuba isahirizwa n'izindi zitavuga rumwe n'iya leta baturiye zaturiwe na leta abandi bazituriye rero tukavuga tuti none bikazi banze byose bije mu buryo hanyuma tuze tugende muri ayo matora twese umutima uri mu nda twebwe se muhuza twanse mugo tubona ko ibyo ariko baravuga ni bishoboka kira noneho turavye byo tangazo je narisomye neza ndasubiramo ndarisoma nasanze mwiki uretse konguruza ayo matora mu minsi 15 tukavuga ko takintu kiba kiraho mu minsi 15 ibyo kandi nibyo ndabyemeza ibibazo ni byinshi nyushira kwa byatera umuti umuti 15 ko barukubisha abantu cyakabiri cyavuzwe bavuga ngo habe leta wotinda wese ango acashinga leta ngwirimwo bose ngwirimwo ngo naragiye mu matora n'abatagiye mu matora mugabo ugasanga barahushanye baca bavuga ngo yamara ngo ubuze uwo muntu azotwara iyo leta ngo ntazahirahire wahendere ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha ibyo bigaca bihushana kuko uravye ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse ntushobora gushyiramo abandi bantu muri leta udaciye kubiri n'ingene ibwirizwa nshingiro ryubatse umunsi yose byerekana ko ibyo biyumvira ni ibyo mu mutwe biri kure ibiri si ibintu by'ukuri bifatiye ku bintu byo ariko cyo twabwira tuti mbega abantu ntibarushe barushe uko baduhinyishu bidafatiye ku bintu byo.
Boom. Yongo mbye ntayo narinzi n'ukuri. Ari umuntu yubatse gukora. Reka nikubitire icupa. Kabundi je ndi cara umuntu basi.
Hajya aragenda arishima ngo ntituti byiwe. Cembe hazo sano kwicara uhande mu kabare.
Ash.
Je nishwanje.
Eh, bwo ari kuvuga ruvu.
Uwagira mvuganda.
Sha. Wowe ninde yakubwiye ko ruvuto yagirizwa rya bana.
Hajya
hewe hewe wabaguhaya makuru barakubeshe mwishwanje
barukanga biyeba ndaje nawe ngosomya
rada soma nturi wabugeserawe ahuruba ukakuca abantu babona nize nabonye bakwanze ko kuri Facebook
haja sindumuntu
ka munduri mbya gushika hari ya hose
rero nzi ko abantu babaye nanga
kora ngaho wabugeserawe
murega
kubera ko ibadaritse kuri wewe gusa ibaza kwa mkasi kumoka mwishwa
itindi mbeka muu
huli mka nye
kwa mkono ugole umarini
mungo kwa nidewa kwa niteko vyo sari hey,
ele
gabunga mundi kiri wala kifu
mbuka mungo nason
meru haya sika kusabure
mbeye vyo mwonye vyanitse kure nhenu ete vyo ose uchawi wazango ni vyo
no une sifu
ele guja ya vyanitse ni mungu hawe asho mura kuba yifichizini mbeiro ziwe utazi
vyo
aha je no simbira kuri Facebook nkandika kwizinzoga zose ziri kumeza rewe wazinyoye ico kwemeza ko nta kubeshiye nigiki
kandi nani namacupa menshi twayasanze ngaha kumeza
abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mwese mwari mukwiye kuvuga ivyo mwatohoje ntimuzihindura ingurukana bihuha
Kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho ushakashatsi bwashizwe hagaragara ejo kuwa kabiri bwerekana ko ndwi n'ibice 200% by'abantu bahabwa amadeni mu nzego z'amafaranga badashobora kuyishura amategeko agenga ubucuruzi mu Rwanda arazitira izo nzego ntizibashe gukurikirana uwazambuye nivyo Asumpta Kaboyi adushikiriza
Miliyari zirenga 10 nizo zambuwe ibigo by'imari iciriritse nyuma yaho abahawe inguzanyo n'ibyo bigo bananiwe kwishyura cyangwa bakabyanga ku bushake bwabo mu mpamvu zagaragajwe n'abashakashatsi zituma bahawe inguzanyo batishyura inkiko z'ubucuruzi zitari hose mu gihugu zibimbogamizi zituma bambuwe badakurikiranwa Madame Specioza y'inkamiye numwe mu bakoze ubushakashatsi
inkiko zikemura imanza z'inguzanyo ni inkiko enye gusa inkiko z'ubucuruzi urukiko rw'ubujurire narwo ruri Kigali amafaranga yo gutanga igarama ni 50,000 Murajya kurega umuntu wakwambuye 100,000 igarama uratanga 50,000 mu nkiko z'ubucuruzi zisanzwe ukagomba no gutanga nibujurira ugatanga 75,000 mu rukiko rw'ubujurire amafaranga y'abavoka rero yo yarazamuwe bikomeye 500,000 bazurabura ni 300,000 baragusaba amafaranga y'abavoka 500,000 niba urubanza runakunze rugakorwa bawisiye nabo barishyuza andi mafaranga
wakoze ubushakashatsi avuga ko ubushake buke buze mu by'ibanze bituma abaturage batishyura cyane cyane ko abenshi bazwi kubarega bigoranye ubukene nabwo busobanurwa n'abaturage mu mpamvu ya mbere ituma bananirwa kwishyura inguzanyo baba barahawe aba baturage nabo mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro
uragenda bakakubaza bakakubwira ngo tegereze ugasanga nimba ari umushinga ruhapanze runaka ntugikunze
turi guhomba amafaranga yarabuze ubu turi gucuruza duhomba ntago amafaranga akiri kuboneka mu bucuruzi cyane harimo abayaguza bakayabura burundu
twe nicyo kibazo tugira nyine kugira ngo uko ushobora guhura na polisi zikabikwaka ugata ukabura n'igishoro ugasanga uhemukiye
kandi warakushije ugasanga bayiki kurana nk'ubu hari abantu benshi bajya kuguza amafaranga ngo bashyire mu buhinzi ukabona igihe cy'imvura kibaye nabi bya bizuba rikava bya bintu yashoye muri bwa winzize ko bizunguka nk'inyanya urugero yizeye ko azazishora ku isoko agasubira inyuma kishyura sako zigahomba kubera izuba zigapfa bikaba ngombwa kayabura ntahandi hanabifite ayakura bikaba ngombwa ko yambura
Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Bwana Rwema Peter avuga ko ugereranije u Rwanda n'ibindi bihugu birimo bya Afurika y'Iburasirazuba usanga u Rwanda rugerageza kugira umubare muto w'abambura ibigo by'imari.
Ntabwo byacitse kuko urebye mu Rwanda tugeze hafi kuri 7 n'ibice bibiri ariko urebye muri rusange mu aho duherereye muri East Africa usanga u Rwanda rutari mu bihugu bimeze nabi cyane kusanga nk'Uburundi bageze ku 10 n'ibice kuvuze tucyurwa neza muri Tanzania bageze ku 8 n'ibice hafi 5 aho turi naho siheza tugomba guharanira buri gihe kugira nibura kuri 5% inguzanyo zitangwa zose umubare ukungana wose nibura 5% nk'uko BNR cyangwa se Banki Nkuru y'Igihugu biteganya.
Nubwo batishyura inguzanyo mu Rwanda bakiri kuri 7.2%, urwego rw'isi ho rusaba ko byibura inguzanyo zitishyuwe zitagomba kurenza 3%. Abakoze ubushakashatsi bagasaba ko amategeko yavugururwa abantu bambuye ibigo by'imari amafaranga ari munsi ya 3,000,000 bakajya baregwa mu bunzi aho kujyanwa mu nkiko z'ubucuruzi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriye kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Itariki ya 10 y'ukwezi kwa 7 mu 1893 Dr. Daniel Haley Williams yari ku izamu mu bitaro byo mu mujyi wa Chicago byitwa Provident noneho bahazana byihutirwa cyane umusore w'umwirabura witwa James Cornish bari bateye icyuma mu mutima wakomeretse. James Cornish yavaga amaraso menshi cyane ari hafi kuva mu mwuka. Muganga Williams yari rukanse amwitaho afashijwe n'abandi baganga bazi ibyo kubaga 5. Yamufunguye igituza agera ku mutima arawudoda. James Cornish yamaze ukwezi n'igice mu bitaro arakira neza aritahira aragenda yiberaho. Usibye inkovu nini yonyine gusa yarafite mu gituza nta kindi cyerekanaga ko yabazwe. Nubwa mbere mu mateka y'isi bene icyo gikorwa cy'ubuvuzi cyari kibayeho. Usibye ko cyari ni cyambere cyinjiye nanone mu mateka kubera ko muganga Daniel Williams yari umwirabura. Iri ni Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Dr. Daniel Williams yavutse ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa mbere mu 1858. Niwe mwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wize ibyo kuvura umutima. Yabyize muri kaminuza yitwa Chicago Medical College, ahakura impamyabushobozi ihanitse mu 1883 ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Icyo gihe abaganga babirabura ntibari bafite uburenganzira bwo kuvura mu bitaro ibyo ari byo byose byo mu mujyi wa Chicago kubera ivanguramoko. Byatumye Dr. Williams yishingira ibitaro bye bwite abyita Provident Hospital. Nibyo bitaro bya mbere na mbere byari bishinzwe n'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko byabaye n'ibitaro bya mbere mu mateka byatangiye kuvura buri muntu wese bitavanguye amoko. Nyuma Dr. Williams yashinze n'amashuri y'abaganga n'abaforomo babirabura arenga 5. Kugera ubwo muganga Williams yavuraga James Cornish, abahanga bose bavugaga ko kubaga umutima w'umuntu bidashoboka. Kandi kugeza icyo gihe nanone nta muganga n'umwe wari waratinyutse gusatura igituza cy'umuntu urwaye. Dr. Williams yabikoze adafite n'ibikoresho nk'ibyubu. Nta rayon X zabagaho ngo zimufashe kureba neza uko igikomere cy'umutima wa James Cornish cyari kimeze. Nta antibiotic yari afite, nta bushobozi buhagije bwo gusinziriza umurwayi ugomba kubagwa bwariho, nta maraso yo kongerera umurwayi Dr. Williams yari afite. Ariko yafashe icyemezo kidasubirwaho cyo kubaga James Cornish kandi arabishobora, bityo ku buryo bw'agatangaza abafunguye amarembo mu buvuzi bw'umutima. Umujyi wa Chicago nawo winjiye mu mateka utyo ubikitegererezo cy'abaganga bazobereye mu buvuzi bwo kubaga. Dr. Daniel Williams yitabye Imana ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa munani mu 1931 yari afite imyaka 73 y'amavuko. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Njuti mwese muduteze amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru yadushikirije. Aloyce,
umwe mu bari muri bya biganiro biriko bibera ivyene ku kibazo cy'ibigwanisha uruho nyanganda yavuze ko ibiganiro na Iran vyigijwe inyuma ngo ariko bubaye ubwa nyuma. Ariko naho biruko intumwa za Iran muri ibyo biganiro sivuga ko atamatariki ntabanduka akwiye gushigwa ko mu gihe Marie Harf umuvugizi w'intumwa zaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Amerika itewe umutima uhagaze n'ukuntu ibiganiro bisa n'uko ataco bishika ko Ubugiriki busa n'uko bufise amahigo ya nyuma yo kugira ico uhinduye mu by'ubutunzi imbere y'inama y'ibihugu 28 vya Buraya bikoresha ifaranga euro ibakuri wa mungu uza. Ministre wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yabwiye abamenyesha makuru kuri wa kabiri ko iyo nama izo bihambaye ku Bugiriki aribwo burindiriwe ko inyishu iyo nama yo kuwimana ikazobera muri ico gihugu nyene c'Ubugiriki. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vietnam, Perezida Barack Obama yakiriye mu biro vyiwe kuri wa kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'abakomuniste wo muri Vietnam, uyo mutegetsi azwi ku izina rya Nguyen Phu Trong. Agize ugo rugendo inyuma yaho bahimbaje imyaka 40 haheze intambara yo muri Vietnam. Muri gwa rugendo arimwo mu mugabane wa Amerika y'ubumanuko, Papa Francis ahamagarira abanya Equateur bose kugira ubumwe mu byo bizera no kwamamaza muri uyo mugabane w'isi ukwizera kw'ishengero rya Katolika Ikiromani. Papa Francis yabwiye abaraho ko mu gihe isi yigabuye bivanye n'intambara ubugizi bwa nabi bwabaye bwinshi, ukwikunda abanyakatolika ngo bakwiye kuba icyo yise abubatsi b'ubumwe bakazana ivyizigiro mu bantu babo. Uwo mwungere wa Ekleziya Katolika ategekanya kuja muri Bolivia kuri uyu wa gatatu kuwa gatanu naho aje muri Paraguay. Muri Afghanistan naho abategetsi ba Pakistan baremeza ko intumwa za Afghanistan zagiranye ibiganiro n'indogozi z'abataliban kuri wa kabiri i Islamabad. Ivyo kandi biremezwa nabo kukirimba cha prezida wa Afghanistan, ariko ngo nta kiramenyekana kubiriko biraganirwako.
Njuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twahitwa abateguriye aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanye ibiganiro byacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.